VOA. Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti na mu bagenzi turi kumwe kuri uno munsi wa mbere itariki zine z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2016. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabahaye ikaze mwese.
Ibroke yahiye ntawe ushobora kumenya aho umucanwa neza aho umucanwa waje wanduruka kuko ayo mazu yari yugaye. Iyo bloke ni bloke irimwo ibiro cy'umuyobozi ajejwe ibyigwa.
Uyo ni Leocadi Manirambona, umuyobozi wa Lycée de la Perseverance y'Imwenya mu ntara ya Gitega mu Burundi, avuga ku isanganya ry'umuriro waraye turiye ishure ayoboye. Ni mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru yerekeye umucamanza wa sentare nkuru y'igihugu yagirizwa gutanga inzandiko zityoza umukuru w'igihugu mu Burundi. Ni mu kanya gato, mugumeye ku maradio yanyu. Ishure rikuru y'Imwenya ryegamiye ishengero Methodiste Libre ryaho ryaraye rihuye n'isanganya ry'umuriro. Iryo shure riri muri komine n'intara ya Gitega ku birometero indwi uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega. Umenyesha makuru wacu Fidel d'Antoine Sabimana araduha idonido ry'iyi nkuru.
Abazamu bari hafi kuri iryo shuri bavuga ko umuriro wamaze amasaha arenga abiri waka kuko wagiye guhamikwa n'ikitwa tikipolisi izimya umuriro cavuye mu gisagara ca Gitega. Igice caye kiratukombera n'ibiro bikoreramo ujejwe ivyigwa, ibiro vy'ujejwe indero hamwe n'ibiro vy'abigisha. Manirambo na Leocadi arongoye iryo shuri ni wabisigura.
Ibroke yahiye ntawe ushobora kumenya aho umucanwa neza aho umucanwa waje wanduruka kuko ayo mazu yari yugaye. Iyo bloke ni bloke irimwo ibiro cy'umuyobozi ajejwe ivyigwa n'iby'umuyobozi ajejwe indero hamwe n'ibiro by'abarimu. Hakaba kandi yarifatanye n'ikirasi cy'umwaka w'icenda ECOFO, ikaba kandi yarifatanye n'iyindi nyubakwa ya Atelier de Couture y'igisata kiraba imfuvyi mu ishengero rya Methodiste Libre iyo ishuri ryegamiye.
Aho twashika mu gatondo kuno wa mbere, abana biga kuri iryo shuri bariko batoratora ibisigarira vy'ibitabo vyahitanywe n'uwo muriro. Rize niyo nkuru, umunyeshuri wo kuri iryo shuri yavuze ko bafise impungenge kuko ibitabo bahora bakoresha vyahiye. Amakenga y'uwo mwana w'umukobwa nuko umwaka w'ishuri uza amahera atangisha umunyeshuri ashobora kuduzwa kugira ngo basanure ivyononekaye.
Tugira ubukene bw'ibitabo umwaka uza, ndiko ndaraba ikintu kijanye no mu mwaka uza hazoba hagoye kubera n'ikintu cy'amahera kizoduga kizoba kinini ya cyane kugira ngo bashobore gusanura izo nzu za bamagoretse.
Kuri nziza revoka undi munyeshuri twasanze avuga ko bafise amakenga ko abanyeshuri batari bwaheze gutunganirizwa amanota, akibaza ko inkarata z'amanota zoba zahiye.
Ingaruka ku manota n'ukuri ziriho kandi nyinshi kubera abanyeshuri bamwe bari bafishije mugabo, hariho bamwe batari bwibone kandi amanota nyene abanyeshuri batagerezwa kugira ingorane kubera hariho abatari bwa reclame canke batari bwana yabone. Nico gituma dufise ubwoba bwinshi n'amakenga yuko tutazo bizohava bigenda nabi kubera umunyeshuri ubu ntiheri bwamenye neza na neza ukuntu ibintu vyiwe vy'amanota bimeze.
Urongoye iryo shuri Manirambo na Leocadi araremesha abo bana bibaza ko bashobora kugira ikibazo ku mwimbo w'amanota usozera umwaka. Uyo muyobozi avuga ko bashoboye kurokora impapuro z'amanota naho zahiye ibice kandi ko amanota y'abanyeshuri ari mu makaye y'abigisha.
Abashitsi ubwa mbere rero abo bafashije barashoboye guca babomora ibyo bashoboye gusohora. Twasanzemwo amadokima twari dukeneye cyane nk'amabilete y'abanyeshuri mugabo yahiye, ariko amanota turayabona nubwo byahiye ntibyahiye cyane. Turose amabilete mashasha turashobora kuza gusubira kuvyimura. Ayo mabilete rero yononekaye na ya ECOFO ni kuvuga imyaka y'indwi yari isanzwe ari ibiri n'umwaka w'umunani n'umwaka w'icenda hamwe na troisieme lettre moderne na mwaka w'icumi na rimwe w'indome za none. Hanyuma kuko amabilete yo mu myaka y'icumi anabe yoyo yarasanzwe ari mu biro by'umuyobozi bitahiye. Ikindi twashimiye Imana ni uko ubundi deliberation twari twayigize kuwa gatandatu kandi tumaze kuyiheza twari twaciye twafisha intonde z'abazokora ibibazo byo gusubiramo bimwe bitaropeshaje byose bari bamaze kubimenya bariko bariga kandi na urere bazokorera ko twari tumaze kuyimanika ni kuvuga ko kuri programme amaropeshaje arabandanya guhera kuwa gatatu ico kimwe duhumuriza abantu nuko ibikorwa bijanye n'ivyigwa irashobora kubandanya amadokumentura yafise ashobora kudufasha kurangiza umwaka ko byari byategekanijwe tugatanga amanota yose umunyeshuri wese akamenya amanota yiwiwe nkuko byari biri
uwo muyobozi aremeza ko ikibazo gikomeye bazohura naco mu mwaka utangura mu kwezi kw'icenda ku gice cy'inyubako n'ibitabo vyahiye
turamenyesha ko mu vyononekaye ibitabo byose bya ecole fondamentale donc ibitabo byose babibikwa kwa prefet niyo byari biri akabati ko twe twamaze kubikora mu banyeshuri ibyo byose byarononeka ibitabo byose bya ecole fondamentale cyo byo nta na kimwe twasigaranye ibindi bikoresho byose nk'amarate nka ningwa mbere zari zasigaye equipement sportif imipira yo gukina n'impuzu bakina bambaye ibirato ibyo byose byose byahiriye hariya
madame Manirambona asaba abantu bose bita ikibazo cy'indero kugira ngo bakore ibishoboka byose bafashe kugira ngo umwaka w'ishuruza uzotangura inyubakwa n'ibikoresho byasanuwe ishuri ryisumbuye Lycée de la Perseverance riri ku birometero induvuye mu gisagara ca Gitega ufashe barabara rihuza intara ya Gitega n'intara ya Mwaro ni ishuri ryegamiye ishengero rya Giprotestanti Libre Methodiste mu Burundi abanyeshuri bagigamwo bose hamwe ni 304 dufatiye ku biharuro twakuye mu buyobozi bw'ishuri mu gipolisi kijeje gukinga impanuka muri komisariya y'intara ya Gitega bavuga ko uwo muriro ushobora kuba waturutse ku nsinga z'amatara zakoranyeko Igitega Fidel Antoine Sabimana Ijwi rya Amerika
Itariki ya 16 y'ukwezi kw'indwi hazoba haheze imyaka 20 Ijwi rya Amerika ritanguye gushikiriza makuru n'ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Ibiganiro vyaryo byagarukanye icizero cyo kumviriza radio inyuma y'amaradio yabivye macakubiri n'ubwicanyi mu Burundi no mu Rwanda.
Abarundi n'abanyarwanda bakwirikiranye ibiganiro by'Ijwi rya Amerika barabonye kwiyo radio yabafashije mu kwiyungunganya, kwizerana hamwe no gusanura imitima.
Iradijwi rya Amerika yabaye bitumwa ko ihuza imiryango y'abarundi n'abanyarwanda yari yatandukanye.
Akarusho ikiganiro dusangira ijambo cyabaye urubuga rw'ivyumviro vya bose mu myaka 20 iheze.
Mbega imyaka 20 iri imbere izoza niki? Mu kiganiro muri sanga muzobandanya kuronswa karyo kukumenya amakuru y'imvaho muturero mubamwo abarindi bihuha.
Kuri telefone ngendanwa tuzokongereza ibiganiro mu masanamu n'amajwi.
Aho muri hose mutubwire ikintu ibiganiro by'Ijwi rya Amerika byabamariye gushika ubu uko byagiye birahinduka. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umucamanza wo muri sentare nkuru y'igihugu mu ntara ya Kirundo ari mu minwe y'umushikiriza manza mukuru wa parke yegamiye sentare isubiramo imanza ya Ngozi yagirizwa gukwiragiza mu gisagara cya Kirundo inzandiko zitagira umukono zityoza umukuru w'igihugu. Ibindi kuri inkuru Jean Bosco Ndarurinze.
Iri defense ndumwami umucamanza wo muri sentare nkuru ya Kirundo niwe yaraye atawe muri yompi ku mugoroba w'uwa gatandatu. Muri karitiye arunanira mu gisagara cha Kirundo hafi yaho asanzwe aba niho yafatiwe. Bamwe mu bayibonye afatwa bavuga ko yafashwe n'abapolisi harimo n'abanyagihugu. Munyuma umushikiriza manza n'abandi bapolisi bamaze kuhashika aca ajanwa kurazwa mu gasho ka parke ya Kirundo. Ku mutaga kuri uwo w'Imana niho umushikiriza manza mukuru wa parke yegamiye sentare isubiramo ya Ngozi yatangura kumwumviriza. Uwo mushikiriza manza yabwiye Ijwi rya Amerika ko yafashwe yagirizwa kuba ariko arakwiragiza inzandiko ziriko n'ifoto ityoza umukuru w'igihugu, gutyo aca akurikiranwa kucaha co guhungabanya umutekano w'agati mu gihugu. Umushikiriza manza wa parake nkuru yegamiye sentare isubiramo ya Ngozi avuga ko mu matohoza amaze kugira yaramaze gukwiragiza inzandiko zitanu zibiri nazo azifatanwa mu mufuko w'ipataro yari yambaye. Ikiboneka kuri izo nzandiko hariko ifoto yaciye cyane ku mbuga ngurukana bumenyi, ikaba ari imwe mu mafoto y'umukuru w'igihugu bivugwa ko yasibanganijwe n'abanyeshuri bo mu mashuri shingiro. Uwanditse amajambo aherekeza iyo foto agira ati: ndugure twa mugina nkuru nziza kuva mu 2005 ushika ku butegetsi, nta kindi ukora atari kwica abahutu bene wacu ibihumbi n'ibihumbi, twongeye ko abatutsi dusanga abarundi warabamaze nduge twa mugina. Hari n'ayandi majambo yagiriza umukuru w'igihugu kwicisha inzara abandi ko ari umukozi wa shetani n'ibindi. Nyene kwandika izo nzandiko zitagira umukono aheraheza avuga ko hagiye gukoreshwa uburyo bwose bushoboka kugira Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu yomogwe ku butegetsi. Uwo mucamanza yagirizwa gufatanwa itonga ariko arakwiragiza izo nzandiko yaceyurizwa umuduga atwagwa ingozi n'umushikiriza manza wa parake yegamiye sentare isubiramo ya ngozi kumuhingamo kuri ubu w'Imana. Ni kumva zuko abacamanza basanzwe bafise ubudahangagwa bwo kumvirizwa canke kuburanishwa nabo bari ku rugero rumwe. Umukuru wa parake yegamiye sentare isubiramo ya ngozi yabwiye Ijwi rya Amerika ko amatohoza abandanya mu ntumbero yo kubandanya begeranya ibindi vyemezo. Mu Kirundo, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Kuba twumva tariki 16 y'ukwezi kwa 7 imyaka 20 izaba yuzuye Ijwi rya Amerika ritangaza ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Ibiganiro byaryo byagarurira abantu ikizere cyo kumva radio nyuma ya radio yahembere ubwicanyi mu Rwanda no mu Burundi.
Abanyarwanda n'abarundi bakurikira ibiganiro by'Ijwi Amerika babonye ko radio yabafasha kwiyubaka, kwizerana no gusana imitima.
Radio y'Ijwi Amerika yabaye mudatenguha ihuza imiryango y'abanyarwanda n'abarundi yari yaratatanye
naho sakarusho. Ikiganiro dusangira ijambo cyabaye urubuga rw'ibitekerezo bya bose mu myaka 20 ishize.
Ese imyaka 20 itaha izazana iki? Mu kiganiro muri isanga muzakomeza kubona urubuga rubafasha kumenya makuru y'imvaho y'iwanyu no kwirinda ibihuha.
Naho kuri telefone zigendanwa tuzongera ibiganiro mu mashusho no mu majwi.
Aho muri hose mutugezeho ubuhamya bw'icyo ibiganiro by'Ijwi rya Amerika byabamariye kugeza ubu uko byagiye bisimburana.
Radio Ijwi rya Amerika samiranire Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya gaheze umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye yagize ikiganiro n'abamenyesha makuru aho yamenyesheje ko abakenyezi 14 bafashwe ku itariki imwe z'uku kwezi kw'indwi bagiye kurondera akazi mu gihugu cha Oman, bakaba bakekwa kuba ari bamwe mu bantu bari mu budandaji bw'abantu. Turi kumwe ku murongo na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka. Evariste, tubwira muri make icyo mushinga nahe Pierre Nkurikiye yashikirije kubijanye nabo bakenyeze 14 bari bagiye mu gihugu cha Oman.
Oriane nababwira yuko abakenyezi tubwagereje kuraba ku mapuro zibuha uburenganzira bwo kugenda kujabuka imbibe z'igihugu. Bari bagiye mu bihugu bya Oman abagera kuri 5 ama abagera ku 9 bakaba bari bagiye mu gihugu cya Arabia Saudite. Bose rero bari 14 bakaba bafatiwe mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bagiye gufata ingo indege mu gisagara cya Goma ibashikana muri ibyo bihugu bibiri byo ku mugabane wa Buraya, Oman na Arabia Saudite. Umuvugizi w'igipolisi rero yabwiye abamenyesha makuru yuko abo bakenyezi bafatiwe muri Goma ari uko bisabwe n'igipolisi cy'u Burundi kijejwe imbibe n'ibirere, aho camenyesha yuko cyasaba nako igipolisi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko cyahagarika abo bigeme abo bakenyezi nako 14 kuko ngo byari bimaze kumenyekana ko bagiye muri ya ntumbero y'urudandazwa rw'abantu. Niko rero igipolisi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uca kigarukana abo bakenyezi kirashikana ku rubibe u Burundi buhana na Kongo itavimvira kibahereza igipolisi cy'u Burundi aricyo kibafise kuva kuri igenekerezo rya kabiri ukwezi kw'indwi turimwo. Muri kino gihe bakaba bafungiwe mu gasho k'igipolisi kicinyamiramabi peji hano mu gisagara cya Bujumbura, aho rero umuvugizi w'igipolisi cy'Uburundi yavuze ko hari ko hari amatohoza iruhande yabo rero hakaba ahitezwa abandi bantu batatu babagabo baba hano mu gisagara cha Bujumbura bivugwa yuko nabo bagifungiye muri Kongo kandi ko ari bo bari babatwaye muri ibyo bihugu bya Omani na Arabia Saudite.
Ego Evariste turazi imyaka yabo bakenyezi cyangwa abo bigeme bafashwe
inyaka yabo bigeme cyangwa abakenyezi bafashwe no babwira yuko muri abo bose umwigeme n'umwe atari byibaruke afite imyaka 19 abandi bafite imyaka 30 abo bose rero bavuga bati twagatwa dukwije imyaka yo kwishira no kwizana yo kwidegembya tukaja kurondera ubuzima hanze bakaba banavuga yuko ubuzima hano mu gisagara cha Bujumbura mu Burundi bugoye no bigira yuko muri abakenyezi 14 bari mu gisagara cha Bujumbura umwana wakaba yari mu Rumonge bagasaba yuko matohoza nyaruka bakabareka bakibananiriza kuja kurondera ubuzima mu mahanga.
Urakoze cyane gose Evariste nziko banyanka kuri iyo nkuru idutohoreze uduhe mu buryo burambuye mu kanya kari imbere. Urakoze cyane gose. Mundwi heze Frederic bamvuga inyumvira yigeze kuba icegera cy'umukuru w'igihugu mu Burundi yaratanze imihoho mu mabanga yarajejwe mu runani Senared rutavuga rumwe na leta y'u Burundi. Mundwi heze kandi urunani rutavuga rumwe na leta y'u Rwanda RNC rwaracitsemwo ibice bibiri. Insiguro y'izo ndyane zikunda kwanduka mu nani zigwanya ubutegetsi nizo zihwejwe mu kiganiro mugenzi wacu Frederic Nkundikije yatumiyemo Richard Chiramunda umuyobozi wa Radio Bujumbura News na Dorimana Semana umuhinga akurikirane hafi ibibera mu karere k'ibiyaga binini. Areka dutangure twumvirize ikintu umushinga nawe Frederic bamvuga inyumvira avuga chatumye we atanga imihoho mu mabanga yarajejwe mu mugwi Senared.
Gambere nari nserukiye umugambo wese abanyafrodebu cyane cyane cya kabiri umugambo wese abanyafrodebu bari bawuhaye ikibanza cyawo ni kuvuga baravuga bati ngo inzira nashinga mu mabanga ajyanye na politiki n'imigenderanire n'abandi izindi nguvu z'u Burundi hanyuma bwa gatatu nuko nariyo nk'icegera uwahoga ari icegera cy'umukuru w'igihugu. Muri icyo gihe rero jyewe icyo nasezereyemwo ni uko ayo mabanga yo gushinga ibya politike n'imigenderanire n'abandi Barundi nashimye kuba ndabihagaritse ndasigura n'umugambi wanjye yuko urondera undi muntu asubira muri ayo mabanga kumvo by'iwanje.
Reka rero dutangure duhe ijambo umushyirantahe Richard Chiramunda atubwire insiguro ica avuga kuri insiguro yatanzwe n'umushyirantahe Frederic bamvuga inyumvira. Richard,
icyo umuntu ashobora kuvuga kuri ibyo bya Frederic bavuga inyumvira nuko umuntu umengo asa nuko iyo nsiguro yatanze umengo arigarutse ko kuko amaze gutanga imihoho akavuga yuko hariho amabanga amwe amwe avuyemo ayanda yasigayemo bisa n'ibintu bidatumbera neza bidatanga inyishu ikwiye. Icyo umuntu ashobora kuvuga icyumo nabona abonye akurikiranye neza ibiri ko biraba muri Sinarede nuko hari cyuka kibi, hari cyuka kibi cyerekana mwabivuze mu ntangamarara mwavuze imigambwe imaze kuvamwo, haramaze kuvamwo umugambwe Jabu, haramaze kuvamwo umugambwe wa Sonovi tari kimwe nawo haravuyemo umugambwe utoroshe ukomeye utwa ipedezi gamibanga ivamwo rya ipede rirakomeye kuko haba havuyemo na Marina Barampama asanzwe na wenyene yari muri ugo rwego rwahoramwo bavuga inyumvira na Marina Barampama yari muri ugo rwego kwa Sinared ari nk'umuntu yahora ari vice president w'igihugu na wenyene rero ipedezi gamibanga ivuyemo na wenyene yaravuyemo abantu benshi icyo kintu barakibagira yuko na Marina Barampama yavuyemo icyo rero nkuko umuntu ushobora kwivuga.
None insigo ingaruka mubona ingingo nk'izo zishobora kugira cyane cyane muri iki gihe hitezwe ibiganiro by'inshuro irakabiri bishobora kuba nk'umuntu wiza
ingorane ihari nuko bica bijuragiriza abanye politike batari bake bikajuragiza abarundi bakurikirana ivya politike kuko bavuga bati none turiko tujahe tuvuye mu mabi tubona umengo abari kuduha agahengwa ari kudufasha ko haza agahengwe mu gihugu nabo nyene bari ko barasubiranamwo ejo none bizogenda gute muri ivyo biganiro aho umuntu abona yuko genovita yuko ari nkingwara abanye politike b'abarundi bagwaye iyo ngwara yo gushira inda zabo imbere yo kwiyumvira ikibazo cy'umurundi cy'abarundi bwite kuko dufate nkuko umuntu yovuga abaganga iyo bakora muri hospital barabaganga bashika kuri 25 ntibarinda gushwana iyo babonye abagwayi bashitse iyo babonye abantu indembe iyo babonye abantu bakomeretse umugwayi ashitse umugakomeretse ashitse ubwo nyine acasimbira ko akavura niyo ngorane dufise rero mu ba politiki biwacu hagufata ubwo nyene ingufu zabo zose ubwenge bwabo bose ngo bafate uyo mugwayi ariwe murundi uyo mugwayi ariwe burundi bakireka tumuvura ubunyene ibindi tuzobiraba hanyuma bobo baca babanza kwicara bakavuga bati none jewe nzocambiki nzoronkiki bene wacu tuzobaha akazi gute mbe nzoca nkora gute bigaca bituma iyo ngorane yose dutumwanya yo kuraba hagushira imbere urukundo rw'igihugu dushira imbere ingorane z'abarundi no gutorera inyishu ikibazo turimo muri iki gihe.
Icyo kibazo cyo gushira imbere inyungu z'abantu ku gatwe kabo turakigaruka ko ariko imbere yaho turi kumwe n'undi muhinga akurikiranira hafi bibera mu ntara ya Afrika bigabe nini Dorimana Semana namwe mutubwire ku ngingo ubwa mbere na mbere ingingo y'urwo runani Senared eka niyo ngingo ya rundi runani RNC mu Gifaransa ingaruka insiguro muha izongorane zose ziba ziri muri zona ni nkizihe mushyanahe Dorimana Sema
murakoze cyane insiguro tubiha nta yindi nuko ijambo politiki abo bantu n'abanyapolitiki ijambo politiki yaba mu Kirundi nta Kirundi rigira yaba mu Kinyarwanda nta Kinyarwanda rigira bisobanuye ko ibyo ni ibintu yavuye mu mahanga ari ibintu bishasha badushyizeho tubiburira n'izina mu by'ukuri ibyo rero kugira ngo tubisobanukirwe buri muntu wese abisobanukirwe ukwe yaba mu Rwanda yaba mu Burundi umunyapolitike akisobanura ukwe uwo mu Burundi nawe akisobanura ukwe aho niho hava ikibazo mu by'ukuri gitera ibi bibazo byose kuko akenshi usanga abanyapolitike bacu dufite bashyizwe mu kintu cyitwa amashyaka menshi muri ayo mashyaka menshi niho bose nyuma yaho bihindukiye kuko twakwibutsa mbere hose ko abakoloni baza kutukoloniza ntabwo twagiraga amashyaka habaga umwami agasigaho umwana we atanga cyangwa yapfa sinzi ukuntu mu Kirundi babyita mu Kinyarwanda babita gutanga agasiga umuhungu we bikakomeza bityo imyaka igashira indi kaza iyo hageraga n'umuntu ugoma ushaka kumwigomekaho baramwicaga umwami yaramutangaga niko byitwa kandi ntabwo ari umwihariko mu Rwanda ni Burundi nuko no muri Afrika hose nuko abakoloni baza basanze hari abami bategeka bakica bagakiza bakica uwo bashaka bagakiza uwo bashaka bakamuha imisozi uwo badashaka bakamwica ubwo rero byaje guhinduka aho bakoloni bazi nabwo baje nyuma cyane ni ukuvuga ngo hashize imyaka tuvuge nubwo twayigira ijana bitewe n'ibihugu byacu bya Afrika bageze mu bihugu byacu icyo bakoze ni iki batangiye kuzana ikitwa ishaka rimwe rukumbi turabyibuka za MPR turabyibuka bya MRND turabyibuka amashaka muri Afrika hose twari dufite amashaka rukumbi nyuma abo bakoloni baje kubihindura ku bushake bwabo tutaranasobanukirwa amashaka icyo ari cyo abakoloni baza guteka kugira amashaka menshi mu by'ukuri badutegetse kugira amashaka menshi
ariko Dorimana Semana ntari kuvuga ko amashaka menshi ari mabi
oya aho ngaho mwinyumva nabi ndashaka kugira ngo dusobanukirwe neza
yego
kugira ngo ndaza kugera naho amakimbirane yatangiye kuzira
bazanye amasaka menshi bava kuri parti unique bavuye muri za parti unique bazana amasaka menshi muri ayo masaka menshi rero muri Afrika abantu bagiye bayasobanukira uko bashaka bisobanuye iki hari bamwe bayasobanukiwe ko ari uburyo bwo kugera ku butegetsi kandi koko amashaka uko bayashinze abantu bose bagenda bumva ko kujya mu ishaka kandi ugaharanira umwanya wo kujya hejuru ibukuru bizaguhesha amahirwe byanze bikunze yo kugera ku butegetsi kandi umuryango wawe nawo iyo ugeze ku butegetsi muri Afrika umuryango wawe nawo uhita ufata imyanya yo hejuru kuko tuzi ko uburyo Afrika itegetswe iyo umuntu yageze ku buministre muri iyo ministere byibura 80% kugera hasi hagomba kuba hari umuryango we ari
mu majambo make Dorimana muri ko muvuga cyo kimwe na n'umushahara Richard Kiramunda ko igituma haba indyane mu migambwe munani ari uko haba hari inyungu z'abanyapolitiki ubwabo
turaza kubigeraho kugira ngo bisobanuke neza ariko nk'uko wari watangiye ubivuga uwo muvandimwe wasezeye muri Sinarede akaba yari mu butegetsi bukuru bw'u Burundi byanze bikunze birashoboka kuba yaravuyemo ubutihuti yizejwe ko ashobora kuzaba ikintu gikomeye cyane Sinarede imaze gufata ubutegetsi none muri RNC bari buvuze nabwo hari igisobanuro duha ibiberamo wenda turi buze kuvugaho uko ikiganiro kiri bukomeze kugenda murakoze
mushenahe Dorimana Semana muri aka kanya turafise abanyuranyi muri radio Ijwi rya Amerika reka dutangure kuri Godson ari muri Tanzania Godson muratwumva
yego tabunda bumva cyane
murafise ikibazo murafise icyumviro
yego metro bifite ndafite icyo nashikiriza kujyanye no kukuntu aba bantu bahurikiye mu nani usanga bagenda bagenda bamwe biyonkora mu mugaba usanga biyonkoye muri zo nani atacu bashikirije imbere y'abanyagihugu igihe cyo mbona gusa kimwe nuko abagabo bashobora kunga inani bunzi nani bakaba bashaka kugira ngo bazibagwanirize umwasi hamwe kuko nakarabarundi bone bacu umugani ngo ngibigire inama ngo bigire imana naye mugenda wabagize gorunani akabatanama ngo nubongere bagire imana umva se iyo baba ariko barajyo barihe ubona na nuri ya mugabo yizinzire ku butegetsi nayo nyene kwazo cyago mashikiriza mu makungu ati wabonye babantu cyangwa indi bagenda bamvuga ko onicho bashaka kuba baharanira ati nuko bashaka kuba bavuga ati ngo tuzaharanira demokarasi zana ya demokarasi nabo batari ko baravyerekana hari ya munani za urumva ugiye kubiraba ukibona yuko bari ko baramuha ikibanza kinini kugira na wazo yazoyishikire ku ntumbero yiwe n'ivyo ashaka kuzakora ahubwo gusa kimwe gusa cyo no basaba abo nk'abanyepolitike ni uko boja hamwe bakaganira hama nimba ari ikintu cyo bagihaze muri bo bakagikura mba bashaka guhagarara ku nkingi za demokarasi nk'uko tubibona mu bindi bihugu mu za Amerika bubakiye ku za demokarasi ndetse n'ibindi bihugu by'abanyamahanga bubakiye ku za demokarasi bamaze ko nzaba bataure demokarasi cyari cyo bataure ko iyi nimba iyo ntwari zobije guhuza bose akaba ari ibindi nabo bashaka kubona yuko muri kazoza kabo nibashikira ubutegetsi bazuce baza gushikira inyungu zabo bamenye yuko nubwo bazobagiye ko ari kuje gushikira inyungu zabo nuko nabo nyene hazocyavuka iyindi migizo gero kuza kubagwanya ahubwo gusa kimwe gusa cyo boshyira imbere nuko boshyira imbere ubumwe bagakura ibyo byose bizo bibatandukanye
yego me
akije cyo mbona cyari cyo
urakoze gatsana reka duhe n'ijambo umushanahe bagabo wewe wari mu Burundi bagabo mwiriwe neza
amahoro
ni mahoro murafite ikibazo murafite icyumviro
yego je ndi cyumviro nitwa bisimasi bagabo nangiriye ko kwiki tubaze kumva nuko byene byavuze ko yatanze imihoho kandi murazi byagiye birakurikira na usenera jawe yavuze ati Sinarede jese ndayirimo arayivamo bishaboneka neza ibintu byo mu Burundi abana politike bacu usanga batatahura neza ati demokarasi ni iki mu bisanzwe naje inzo nani ingere zigenda ziravuka urabona ko hari ikintu bahahamiye mu bisanzwe bategeza kujyana buke kugira bagende bumva bategeye cyacu demokarasi misanzu demokarasi dusanzwe tuzi ko ari amatora ari intwaro y'abenegihugu ishyirwa ko n'abenegihugu kandi kaza gukora abenegihugu aba rero mubikurikiranye neza mwarabonye batangura nk'icyo bise ADC ikibiri warabonye ko ari ikintu nacyo nyine kivuze ubutegetsi urumbu kaba taravyateguriye ugaca usanga niya migambwe idahuza n'umugambwe uri ku butegetsi reka tuba nyine tufasha tujya hamwe dukure wa mugambwe uri ku butegetsi bumva ni n'abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi ariko rero kuba bagiye muri cyo kintu uravye nka adasengera bakiyemo no kurubuga bunyenye ntari ba
aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twateguriye muri kano kanya turabashimiye ko namwe duteze amatwi turashimiye badufashije mu buhinga bw'ivyuma turabararitse namwe mwese mubandanye mwumviriza ibiganiro n'amakuru hano kuri radio ijwi rya Amerika mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka murakoze.